VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Eugenia Mukankusi, nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika, mwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ubu ni umwanya w'amakuru yibanda ku Burundi.
Kubaho uri mu nzu ikintu cyoroshe, cyane cyane yo kumwe n'umuryango. Hanyuma muri jewe ndiyumvira yuko hari icyo ashobora gukora gishobora kutwunganira nk'abandi bose.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baba I Nyamata mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi ku mibereho y'impunzi nizo tuza kwibandaho mu makuru yacu yo kuri iyi saha ku munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Turazigarukaho rero mu kanya.
Igisagara cya Nyamata ni kimwe mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda byakiriye impunzi nyinshi z'Abarundi. Aha I Nyamata haba impunzi zirenga 200,000 nk'uko urongoye impunzi mu ico gisagara bimenyesha. Abarundi bahungiye
Nyamakuru rero yerekeye umunsi w'impunzi. Uyu munsi tariki 20 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi mu Burundi ku rwego rw'igihugu. Uwo munsi wizihijwe mu ntara ya Cankuzo mu nkambi y'impunzi z'Abanyekongo iri ku mutumba wa Kavumu. Uyu munsi rero ukaba ubaye abatari bake baba muri iyo nkambi barimo guhunga bajya muri Tanzania. Duhere rero mu Rwanda, impunzi z'Abarundi ziba mu mujyi wa Nyamata. Inyinshi muri izo ubuzima ntibwifashe neza, ariko hari n'abamaze gutora umuti w'ibibazo by'imibereho. Muri abo hari abakora imyuga itandukanye kandi bakemeza ko bibafasha gutunga imiryango yabo aho guhora bategereje akimuhana. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Igisagara cya Nyamata ni kimwe mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda byakiriye impunzi nyinshi z'Abarundi. Aha I Nyamata haba impunzi zirenga 200,000 nk'uko urongoye impunzi mu ico gisagara bimenyesha. Abarundi bahungiye Aha I Nyamata babayeho mu buryo butandukanye. Bamwe baratanguye kwiyungunganya, hari abafise uburiro, ubunywero, abanyonga amagare, bakimyozi n'abandi nk'abahoze ari abakozi ba leta ataco bararonka bakora. Ubuzima barimwo bamenyesha ko butoroshe namba. Kaneza Alice ni umukenyezi afise uburiro. Isaha 11 abavyutse nk'uko yabitumenyesheje agataha isaha 5 canke zirenga z'ijoro. Urudandazwa rwiwe amenyesha ko rugenda ruratera imbere, agashima ko bimutunze n'umuryango wiwe.
Kubaho uri mu nzu ikintu cyoroshe, cyane cyane yo kumwe n'umuryango. Hanyuma muri jewe ndiyumvira yuko hari icyo ashobora gukora gishobora kutwunganira nk'abandi bose. Hama ndabaza okay, abandi nashaka kwiyungunganya hama kugira ngo ushobore gufasha umuryango.
Kugeza uno munsi ubona byifashe gute?
Cyangwa nabyifashe neza, ibintu biragenda kandi nkabona yuko hariho akanyungu gatoya kandi gashobora kumfasha. Sindaburare, sindabwirigwe, ndetse n'amashuri y'abana yabo tuvukana tugashobora kuyariha, n'inzu tubamo tugashobora kuyiriha. Yego space ni dog kandi nkabona yuko nyiri imbere.
Abagendera mu buriro bwa Alice Kaneza harimo abanyarwanda n'abarundi. Umwe mu banyagihugu babinyamata yatumenyesheje ko bashima ukuntu uwo mukenyezi abakira.
Nk'abanyarwanda dukunda abantu baduha serivisi nziza. Kumenyana na Alice ni serivisi nziza baduhaye. Ikindi kandi baduha ibintu baduhereze babifite karite kandi nuko tuba twabisanzuyeho kandi twabonye nta kibazo cyabo, tuvuga ururimi twumvikana, muri make nta kibazo bateje, nta kibazo.
Ntibishika ukavuga uti aho kujya kugura ikintu kwa Alice reka njye kukigura kujya mwene wacu umunyarwanda.
Ntabwo turobanura ngo uyu ni umurundi, uyu ni umunyarwanda, ngo dushike tube twajya kugurira ahandi hantu ibintu. Oya, tubiyumvamo cyane kuko ni abana beza, nta kibazo.
Abahoze ari abakozi ba leta bahungiye Nyamata bamenyesha ko babayeho nabi cyane kuko batagira icyo bakora kandi bari bamenyereye kuvyukira ku mirimo. Dewo Gasamagera yahoze ari umwigisha mu mashuri yisumbuye mu ntara ya Ngozi.
Kuva buca gushika bwire ntacyo dubise dukora, twari dutunzwe naho kazi ka leta. Hanyuma uko imisi igenda iragenda nuko twari twatekeye twaduheranye ubu rero tubayeho mu buzima no vuga ko butoroshye kuko turinda kwikora ku bavandimwe twasize mu gihugu nabandi bakwiragiye hijya no hino mu bihugu bya Buraya mu bihugu bya Amerika nibo baheza bakadufasha kugira dushobore kuronka icyo duhereza umunwa kugira ngo dushobore kuriha amazu dupanze n'ibindi bintu umuntu akenera mu buzima bwa misi yose nko kwigisha abana kwivuza n'ibindi.
Alice Kaneza amaze gutera imbere kubera uburiro bwiwe atera kamo izindi mpunzi azisaba ko zitokwama zirindiriye imfashanyo ahubwo ko zokora amaboko mu mpuzu zikiyungunganya.
Nuko bo kwibagira ubuzima barimwo bakeka kuguma babona yuko menga biteze hasere biteze ababafasha ariko bakamenya yuko umuntu wese hashitse ni hakorera Imana ikigutije amaboko n'amaguru nubwe n'umutwe kwiyumvira akiyumvira muri duka afise agashaka kutu inabavuga ngo kutubyaza umusaruro kuko ni ibintu byiza cyane nanjye ubwa mbere niko nari meze nabona wiruguryamye ukavyuka ariko maze kwidesida gukora nabonye ari byiza cyane.
Kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi icizo mpunzi z'ibinyamata zihuriye ko nuko zose zimenyesha ko vyaba bike baronka babirya ta mutima simba kuko umutekano wabo bamenyesha ko wubahirijwe. Desire Hatungimana, Ijwi rya Amerika.
Desire, urakoze kuri iyi nkuru. Tukivuga rero ku makuru yerekeye impunzi dukomereze noneho mu Burundi, mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze hatubwira uko impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Musasa mu ntara ya Ngozi n'iya Kinama mu ntara ya Muyinga zibayeho.
Twiyemeze dushyigikirane turi kumwe n'impunzi, icyo nico civugo cahimbarijwe ko umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mu ikambi y'Imusasa muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, ikambi irimo impunzi z'abakongomani. Muri iyo kambi hari hakoraniye kandi na bamwe mu baserukira impunzi z'abakongomani ziri mu Kinama muri komine Gasogwe ni mu ntara ya Muyinga. Abakongomani bari mu ikambi y'Imusasa bavuga ko baturutse mu moko atandukanye mu gihugu kibanye cha Kongo, bavuga ko umubano wabo bari wifashe nabi bakihashika.
Twagiye tuva mu mihingo itandukanye dugeze ngaha dusanga ntiduhujije imico, haba abanyamurenge ugasanga bariko baragwana n'ayandi moko, ayandi moko akagwana n'abanyamurenge bakubitana inkoni, urumva bagiranye na nyene ibintu nyene bitameze neza.
Je ni mu bwoko bw'abanyamurenge, ego nta mwumvikano wari uhari nyene nibyo bari bari kumwe z'amacyakubiri abanyamurenge bagwana n'abafuriro n'abandi nyine baguma kugwana nyine hari amacakubiri menshi.
Ubu ni sawa?
Yego, ubu nyine ni sawa kabisa, turatuje.
Umwana w'umunyamurenge arakina n'umwana w'umufurero atangorane?
Yego, ntangorane kabisa, no gusoma barasoma no gusangira ndetse barasangira.
Abafurero n'abanyamurenge ndago bakinira hamwe.
Ubu ni sawa?
Ubu ni sawa cyane.
Imusasa impunzi zivuga ko atakibazo zari zifitaniye n'abarundi. Hirya yaho gato mu ikambi yo mu Kinama muri komine ya Gasogwe turi mu ntara ya Muyinga, impunzi zaho zivuga ko zabanje kwinubwa n'abarundi.
Abarundi baratwikanganga yuko batari bazi umukongomani icyo, batekereza ko atari umuntu, ariko buke uko tugenda tubana twagiye tumenyana n'ubu tubanye neza. Urumva nko kugera iwabo bageze batwikanga, twasanze batazi umukongomani ko ari umuntu, badufataga kinyamaswa.
Ntabwo dushika gusa niho hari ibintu by'imishamirano by'abarundi batatwizera, kenshi batuva kutujyana, ariko kabisa barabonye kututajyana turi abantu bazima nkabo.
Haba Imusasa canke Igasogwe, umubano hagati y'abakongomani n'abarundi canke hagati y'abakongomani ubwabo usigaye wifashe neza. Kugira bishoboke, igisata cha leta kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu ONAPRA cyakoze igikorwa kidasanzwe kiri kumwe n'ayandi mashyirahamwe afasha impunzi z'abakongomani muri ayo makambi. Jean Bosco Nduwimana, umuhuzabikorwa wa ONAPRA, avuga ko bigishije impunzi ko bacitwa impunzi bategezwa gukurikiza amategeko yose y'igihugu cabakiriye. Kindi bigishije izo mpunzi no gutandukanya iciza n'ikibi, ukumenya guheba ingeso mbi bakuye iyo baje bava kubo basanze mu gihugu cabakiriye no kubo bahunganye bakiga kwakira ingeso nziza kuri abo nyene. Frederic Walmont yaserukiye ibiro vy'ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR imuyingati, hatowe ikivugo kibereye.
Il est vrai que ce sont des mots, des termes qui sont très bien choisis parce que
ego cyane ikivugo chatowe kirabereye. Kuko umwaka uheze waranzwe n'imidugararo myinshi hirya no hino ku isi, imidugararo yatumye haba impunzi nyinshi ku isi gusumba imbere
de conflits à travers le monde comme rarement auparavant. Et à cet effet,
kuri ivyo ngiye kubasomera itangazo ryarungiswe n'uhagarariye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yitaho impunzi ku isi rivuga byinshi kuri iyo midugararo n'ingene habuze ugushigikira impunzi mu bice bimwe bimwe byo ku isi
dans certaines parties du monde à l'égard des réfugiés et des personnes qui fuient les conflits, les guerres et les violences.
Ngaha ibihugu vya Buraya biravugwa cyane kuba byaraho nyanze ikurikizwa ry'amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi.
Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a depuis quelques années une très grosse crise.
Ndaziko mutayowewe intambara nyinshi ziri muri Siria haraci imyaka itari mike. Intambara zituma abantu bahunga muri Siria, bahunga muri Iraq bagana ibihugu vy'i Buraya. Bisigura ko babagiye kurondera ko amakungu abakingira muri ibyo bihugu.
C'est-à-dire que ces personnes souhaitent chercher l'asile et le refuge et la protection.
Ariko basanga uko gushigikira impunzi i Burayi. Ndasabye imbabazi kubivuga kuko naho ndi umunyaburaya nabaye uwa mbere vyababaje uko gushyigikira impunzi kwanigiye mu menshi i Burayi. Frederic Wolmo ajejwe igisata mpuzamakungu co gukingira impunzi mu biro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR i Muyinga arashima ko igihugu c'u Burundi gifise ikibanza ciza mu makungu mu vyo kwitwararika impunzi. Akibutsa impunzi z'abakongomani ko kugira ngo umubano mwiza ukomere hagati yabo no hagati yazo n'abarundi babifisemwo uruhara runini. Imusasa muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze. Twibutsa abatumva ko uno munsi mpuzamahanga hari impunzi ku isi mu Burundi ku rwego rw'igihugu bizirijwe mu ntara ya Cankuzo mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo iri ku mutumba wa Kavumu. Shuti turi kumwe mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda n'ikinyarwanda. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wakoresheje ikoraniro ku itariki ya 18 ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri iryo koraniro rikuru hafatiwe ibyemezo abategetsi bo muri uwo mugambwe bavuga ko bizatuma umugambwe CNDD-FDD ugira abanywanyi benshi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'uwo mugambwe Gerard Ndabirabe aratangira atugezaho ingingo zahafatiwe.
Nibyo koko ku itariki 18 na 19 ruheshi uno mwaka umugambwe CNDD-FDD warakoze atunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye Ngozi. Iryo koraniro ridasanzwe rikaba ryafashe ingingo bagiye ndabadondagurira ingingo nyamukuru zikomakomeye hariho guhinyanyura amategeko ntunganya mugambwe, hanyuma amategeko ntunganya bikorwa no kuvuga inzego n'ibyo zijejwe ibyo byose rero byarahinyanyuwe, hanyuma hakaca rero haza ko n'izindi ngingo zimwe zimwe zijyanye n'ingene tugezemo byotunganya nk'icya mbere nuko umukuru w'inama nkuru y'inararibonye akaba arasanzwe ari umukuru w'igihugu ikoranye ryemeje yuko azobandanya gushika igihe cyose umugambo uzo gukiriho azobandanya ari mu nama nkuru y'inararibonye. Nicyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekana icyubahiro abagumyabanga abanyekoraniro bahaye n'icyubahiro cyo muri nziza. Hanyuma ikindi yindi ngingo ni uko kugira ngo ayo mategeko mashasha ashobore kujya mu ngiro twasanze yuko abari basanzwe bayoboye umugambwe gushika uno munsi abobandanya mu kiringo kikarenga amezi abiri kugira ngo inzego nshasha kuva hasi gushika hejuru zile zagiye
muriko muvuga ko muzosubira gutunganya irindi kwaniro ridasanzwe y'umugambwe
no kuvuga yuko hazongera hari irindi koraniro ridasanzwe irindi koraniro ridasanzwe by'umugambwe ari byo rizo bizerekana abarahira bizerekana barahizerekana n'abatowe kugira ngo barahire
mwatubwiye ko mwari ko muhinyanyura amateko y'umugambwe ayo mateko yarifashe nabi muri iki gihe
ayo mategeko yaramaze igihe kandi yari mu nzitizi zitatuma nk'umugambwe kugira ngo wiyagambure hariya hasi mu bene gihugu kugira ngo abene gihugu benshi bawurumbire kandi bawugire uwabo
mwavuze ko umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza azogumari mu nama y'umugambwe ikomeye ubuzima bwiwe bwose ivyo bishaka kuvuga iki
oya ubuzima bwiwe bwose kuko twavuze tuti igihe cyose umugambwe CNDD-FDD uzoburiho turashobora nk'ubu nawe umenye uko bigenda ibihe bigenda bihinduka ariko twavuze tuti igihe umugambwe CNDD-FDD uzoba ukiriho nyakibaye nkuru nziza azokwama iminsi yose ari mu nama nkuru y'inararibonye
mu majambo make cyane rwose hari abategetsi bari bakomeye bari bajejwe amabanga akomeye cyane rwose mu mugambwe CNDD-FDD abategetsi muri iki gihe baravuye muri uyu mugambwe ikibanza cyabo ni ikihe umugambwe bazosubira mu ruhongore cyanke muzobararondera abandi bategetsi babasubirira
abavuye mu mugambwe twebwe umugambwe CNDD-FDD uruguruye umugambwe CNDD-FDD n'umubyeyi nibo abo bavuye mu mugambwe bagahunga bakajya hirya no hino cyangwa bakashaka kuterera hejuru niyo bateza kumenya yuko CNDD-FDD ari umubyeyi nanjye ka muvugizi w'umugambwe CNDD-FDD ndabisubiyemo umugambwe CNDD-FDD n'umubyeyi uko yitwara mu muryango umubyeyi arafite uko ashobora gufata ingingo mu muryango ariko bitewe nabo bitewe bivuye kuri abo bene twigumura ku mugambwe ariko tukabona yuko ata muntu yobahatira kuyongwa kuri kiniki ariko turabona kwinjira barimo kugira ngo babandanye bagwanye umugambwe ntabwo bazoshobora ahubwo baraza nyabuna batuma basaba ikigongwe abagumya banga bazoca inkoni ngufi ariko bo nyine basaba ikigongwe kuko nta yindi nzira
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
na yabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nkuko twakomeje kubabwira muri isaha ya makuru yacu. Uyu munsi tariki 22 kwezi kwa gatandatu ni umunsi wahariwe umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Uyu munsi rero ugeze impunzi z'abarundi muri Kenya no mu Rwanda zifite ibibazo bikomeye by'impapuro n'ibindi byinshi cyane bakeneye mu buzima bwa buri munsi mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na Rugamangabo Eroge uyoboye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda na Jean-Claude Nkunzimana wungirije umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'amashyirahamwe atatu y'impunzi z'abarundi i Nairobi muri Kenya Bwana Nkunzimana aratangira avuga uko impunzi zibayeho muri Kenya muri iki gihe
No munsi wahariwe impunzi bashyitse impunzi zahungiye muri Kenya zifite ibibazo bikomeye aho uwo munsi mukuru wabereye kuri Mise Nationale ya Kenya leta yashikirije yuko ingingo yayo yo gucyura impunzi itarayirekura kuko yari yatanze amezi atatu kugira ngo impunzi zose ngo ziri muri Kenya zishobore kuba zatashe mu bihugu byabo ariko gishasha nuko bavuze yuko ngo bazohera kugara ikambi ya Dadaabu isanzwe irimo impunzi nyinshi cyane z'abasomali ngo izindi mpunzi ngo zikazotahukanwa ubuke buke.
Mushinga na Jean Claude ntaguciriyemo no kuvuga ko bamenyesheje uno munsi yuko aba bari mu ikambi ya Dadaabu b'abarundi n'abanyarwanda bashaka kuzogumamwo ikindi kiringo kirengeye mu kwezi k'umunani aho bari bavuze yuko impunzi zose zitegezwe kwaza vuye mu gihugu.
Oya bavuze yuko ikambi ya Dadaabu itegerezwa kugagwa vuba bwango no kuvuga ko atampunzi izosigara muri iyo kambi. Rero ibibazo bikomeye cyane impunzi z'abarundi bari ngaha muri Kenya na cyane cyane abari Nairobi bafise ni kibazo kijyanye n'umutekano. Umutekano w'impunzi ntiwifashe neza ngaha Nairobi eka no mu ikambi y'ikakuma hariho umurundi yiciweyo.
Aho hari ryane?
Hari mu kwezi kwa gatatu Nairobi nyene hari wundi murundi yiciweho mu kwezi kw'12.
Abo barundi none bicwa nabande umutekano muke utegwa n'iki?
Umutekano muke sabandi bawutera n'ubutegetsi bw'i Burundi burungika imbonera kure nabandi bakozi bagashikira muri ambasade y'u Burundi kandi iyo bafashwe n'igipolisi ntibahanwa kuko baba bafise amapasiporo diplomatike no kuvuga ko barungikwa n'ubutegetsi bwa Nkurunziza kubandanya bahiga impunzi iyo zahungiye.
Mushinga nae Jean Claude icyo ni ivyagirizo bikomeye cyane gose abuvuga ko boba barungitswe na leta y'u Burundi murabazi murababona mu makambi mumenya gute ko ari abarungitswe na leta y'u Burundi makuru muyemeza
turababona kandi bamwe barashikirijwe n'igipolisi ngaha Nairobi igihe uwo muntu yapfa kiragira amatohoza gushika ubu amatohoza nta kintu na kimwe aratwereka ngo avuge amatohoza ngo yashitse kuri iyi hariho n'ahandi batewe abarundi nyene babana ari abasore bahahungiye baterwa n'izo mbonerakure baraheza baranagwana muri iryo joro n'igipolisi kiraza gutabara.
None abo bavuze ko ari mbonerakure baba bambaye ibyambaro bivuga ko ari mbonerakure umubimenya gute ko ari mbonerakure?
Oya ntibaba bambaye imyambaro urazi ko Burundi ari butoyi abarundi turazi nanyi cyane kuko abo bitwa imbonerakure ni bene wacu n'abantu tuzi n'abantu twabanye n'abantu tubana n'abantu tubona kandi
reka tubaheze komeza
uhageze ukabashikiriza ubutegetsi ntihagire icyo bubakorako icyo dusaba cyane cyane ubutegetsi ni uko bwokingira impunzi kuko twaje ngaha muri Kenya dusaba icyo gihugu yuko cyodukingira.
Mu majambo yavuzwe muri uwo munsi mukuru wabaye ngaho i Nairobi hari icyo bavuze ku bijyanye n'umutekano w'impunzi?
Ibijyanye n'umutekano w'impunzi nta kinini babivuze ko ariko byama bivugwa mu manama atandukanye akoreshwa na UN ifadikanije na leta ya Kenya kandi abarundi twamadushikiriza icyo kibazo iminsi yose. Ariko
urakoze mushinga na Nkunzimana turabagaruka ko ku bindi bibazo mushobora kuba muriko murahura navyo aho muri Kenya. Reka tuje mu Rwanda gato tubaze mushinga na Rugamangabo uko ibintu byifashe mu Rwanda. Mushinga na Rugamangabo mu Rwanda uno munsi mwahimbaje mute munsi w'impuza makungu y'impunzi mu nkambi ya Mahama ko musanzwe ari muyoboye canke mu Rwanda muri rusange byifashe gute?
Kambi ya Mahama twahuye neza mbere kandi n'ubu tukibandanya kuko n'ubu tugeze ahantu muri ka Kigali niho turiko turawurandaniriza. Ni kambi zose rero tuyimara kuri Rwanda uko ari Kigeme hanyuma Kiziba hakaba na Nyabiheke Gihembe na Mugombwa bose bakugiriye uwo munsi mukuru mu makambi y'iwariyo baba mugabo ubu twaciye duhurira twese hamwe i Kigali aho muri ka Kigali naho kibandanya ari nacyo gituma bumva ndiko ndavuga bukiri buki muri rusange rero twebwe nta kibazo cy'umutekano dufite umutekano arakiriyo ariko ibibazo ntibibura nk'impunzi kubera ko urabona ko impunzi ziguma ziba nyinshi mu bihugu ariko kandi amahera yo kudutunga bose baba bayatunze jisho hari ibibazo tugenda turahurira namwe rero uretse ko ababa muri Kenya tudasangiye ibibazo by'umutekano muke tubwo dufite ibibazo ahanini bijyanye n'uburaro kuko amatante bari baratwubakiye tugishika ariko arasaza kandi bakaba batarabona ibindi mu majyambo rero y'uno munsi mukuru batubwiye ko leta twahungiyemo yaratwiteguye kudufasha kandi noneho nta kibazo cy'umutekano yavuze ko impunzi ni nk'abandi bose ni nabyo ibyo twemeye uno munsi impunzi n'umuntu nk'abandi ni nkawe ni nkanjye rero batwemereye ko bazokubona baturi inyuma no guserukira HCR twari kumwe ariko rero ubu turacyabandanya ngo turahita twumva ijambo nyamukuru naryo ryahaye Kigali aho twahuriye twese uko turi ayo masande nakubwiye
Mushinga ntahe Rugamangabo mu Rwanda mu minsi yahera n'ubunye tugenda twumva ko hari ibibazo by'inkwi ibibazo by'isabuni ibindi bibazo uretse ibibazo by'uburaro uvuze hari ibindi bibazo muri iki gihe abanyagihugu abarundi bari mu nkambi bahura navyo nyene mwifuza ko bokemura ni nk'ibi
murakoze cyane kunyibutsa hari ikibazo gikomeye cyane cya ibikubitanye n'isoko inkwi nazo nyene birimo kubijyanye n'isuku rero turamaze amezi ashika hafi atanu tutaronka agasabune ariko kandi tuguma tudodora kandi baratwemerera ko vuba muri ino minsi aboneka kubijyanye n'inkwi itarahabaye mu minsi yose mugabo inkwi ziriho uretse ko zitaba zikwiye kenshi birashobora gushika ntizimara ukwezi ariko rero baratuzaniye imbabura bita karundura izofasha mu gucana inkwi hanyuma izo nkwi bacanye tugaca iyitransfo izihinduramo amakara tugashobora kuyakoresha nayo nk'inkwi ukwayo rero nibaza ko gutebuka izo mbabura tuzashobora kuzahisha kandi turongera tukabandanya dusaba kuko impunzi ntishobora gukorekwa nk'ibyo yahora yonka ngo wabo ibibazo by'amaho ibibazo bijyanye n'ubuganga ubuvuzi baratuvura uretse ko mu minsi yose abaganga bari bahagaritse kubera ko ishyirahamwe bita ARS ribakoresha ngo ritaba agahimbaza mu gihe kabo rero ibibazo by'amaho niho ni nk'ibyo muri rusange
murakoze cyane Mushinga nawe Nkunzimana namwe muri Kenya impunzi zaho cyane cyane iziri nko mu nkambi ya Kakuma aho tuzi hari abarundi n'abanyarwanda benshi ibibazo byaho byifashe gutemwa bamukurikiranira hafi ibiba muri iyo nkambi twagerageje kuvugana n'abayobozi bo muri iyo nkambi ntitwashoboye kubaronka hari amakuru yo mu nkambi ya Kakuma mufise ko naho tuzi yuko habaye haje sohotse itangazo rivuga yuko mu mezi atatu bategezwa kuba bayugaye iyo nkambi ayo mezi atatu akazorangira mu kwezi k'umunani byifashe gute impunzi ziri mu nkambi ya Kakuma
impunzi ziri mu nkambi ya Kakuma turetse ibibazo byadutse ubuunye hari ikibazo kigeze kuba bako mu myaka ibiri iheze harabayeyo intambara hagati y'impunzi zo nyene ubwazo cyane cyane itewe n'impunzi z'abasudani icyo gihe impunzi zitari nke zari Kakuma zakiye zihunga ikambi nyinshi zikaziza kuba Nairobi izo mpunzi rero zapfuye ngaho Kakuma zigahungira i Nairobi zifise ibibazo bikomeye cyane kuko nta kibaranga ko ari impunzi baba bafise ngaha Nairobi bagiye kwaka ibyo bipapuro muri ASR bacyo babarungika ngo nibasubire Kakuma icyo n'ikibazo gihanze abo baje bava Kakuma
abo bavuye Kakuma bangana nk'abangahe umugereranyije
abo tumaze kuba tubona bari hafi y'amajanane mu bice bitandukanye kuko Nairobi minini ya cyane twagiye dushinga amashyirahamwe mu bice bitandukanye hama dushyiraho urwego rwitwa coordination dushobore guhuza ayo mashyirahamwe atandukanye ari muri Nairobi ikindi kintu cyane cyane gahanze impunzi z'abarundi bari ngaha Nairobi ni ikibazo kijyanye na ASR vraiment ntiyitaho impunzi z'abarundi cyane cyane ikibazo cyo cy'ibyangombwa kuko ntushobora kuba mu gihugu naho buri impunzi utegereza kuronka ibyangombwa ashere rero yaduhaye amarandev appointment ya kure cyane ku buryo abamwe babahaye mu 2017 abandi babaha mu 2018 abandi mu 2020
mbere yuko baronka impapuro zemeza yuko ari impunzi babahaye rendezvous babahaye gahunda yuko uzoja kuzitora mu myaka 2 imyaka 3
mu myaka 2 mu myaka 3 udafise ico cyangombwa ntushobora gukora akazi ngaha Nairobi ntushobora kuronka akazi uzobaho gute ngaha Nairobi
Oriane Tangishaka n'abahagarariye impunzi baganiraga ku kibazo cy'imibereho y'impunzi. Nshuti rero twari kumwe mwakoze mwese kudutega amatwi. Nshimiye Bill Barber na Inosa Kimenyi ku buhanga bw'ibyuma. Eugenia Mukankuzi kuri mikoro.